Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwese bakunzi ba radio Nzamba Kamikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 Ruheshi mu mwaka 2021. Amakuru mushikiriza na Jeo Diane Nkuru Nziza nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanywanyi b'umuhari SNL bariyamiriza ifatwa rya bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe bagize iminsi bahagarikwa aho kuri uyu wa gatanu uwo uburi mu rwego rwa politike rw'uwo mugambwe yahagaritswe asanzwe kurugiwe mu Kamenge. Umutekano muke kutavugwa neza ni bimwe mu ngorane impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Nduta bafite. Ibi bikaba babishikirize kuri uyu wa gatanu aho bari basanzwe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uba kuwa 20 Ruheshi uko umwaka utaje. Mugume hafi mu mpera z'ano makuru tuza kubashikiriza amwe mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru cyangwa ikadi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata cya politike. Aho hasubiye kwibonekeza ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL urongowe n'umushinga mateka Agathon Rwasa. Umwe mu bahagaritswe akaba ari Severin Bagorikunda, umwe mu bagize inzego z'uyo mugambwe yahagaritswe kurugiwe mu Kamenge n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu nkuko bishikirizwa n'ababibonye. Umugambwe SNL utabariza uyo munywanyi wawo hamwe n'abandi bamaze iminsi bahagarikwa batazi aho bari gushika ubu. Umviriza umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe atabariza uwo yaraye ahagaritswe.
Ejo ku mugoroba arafashwe witwa Bagorikunda Severin, yafashwe n'igipolisi nta mutahe berekanye, baca mujyana ahantu hatazwi. Imbere yaho hari n'abandi bafashwe, bamwe bamwe babajyanye ahantu batamuntu n'umwe ahazi, abandi nabo ugasanga barafungiwe muri pese. Ibyo rero ni ingendo mbi aho bariko bahimbaza umunsi mukuru biyereka bavuga yuko bamaze umwaka barongoye igihugu ku ntsinzi bahawe na Seni. Ibyo bintu tukaba tubyiyamirije, tukaba dusabye iyo ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ko bubihagarika. Tugasaba kandi ko batumenyesha aho uwo munywanyi w'umugambwe SNL afungiwe, kuko mu Burundi amategeko akurikijwe afatwa hariho umutahe, hariho icyemezo gituma afatwa kandi agafungirwa mu bushobozi. Kandi turatabariza kubwira uwo muntu ntamerwe nabi, ntagirirwe nabi.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Jabe zone bwiza mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko hakoreshwa akamwana wa mama mu gusambura amazu yubatswe bidaciye mu mategeko. Abo banyagihugu bavuga ko ivyo bikorwa n'imbonera kure na bamwe mu bapolisi batubahirije amategeko. Abo banyagihugu bagasaba ko ivyo bikorwa vyokorwa hisunzwe amategeko kandi abajeje intwaro zo hasi bakabimenyeshwa. Ni nkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Abo banyagihugu bavuga ko badatahura ingene bamwe mu bapolisi bari kumwe n'imbonera kure baza gusambura amazu, bakavuga ko yubatswe hadakurikijwe amategeko. Abo banyagihugu bo muri quartier Jabe baganire na radio Inzamba batumenyesheje ko ibyo bikorwa byo gusambura amazu yubatswe hadakurikijwe amategeko bikoranwa inzigo y'akazikira. Basigura ko izo mbonera kure n'abo bapolisi batobagura amabati asakajwe izo nzu kandi bategerezwa kugabishwa benezo bakazisamburira. Abanyagihugu bavuga ko bababazwa kandi no kubona ivyo bikorwa biba abajejwe intwaro zo hasi atariho bari. Aha bakavuga abarongoye ibarabara canke abarongoye karitse. Urongoye igipolisi muri commune Mukaza azwi ku izina rya Magogwa Guillaume bivugwa ko ari we yoba a imigi abakora ivyo kuko avugwa mu bapolisi bakoze amabi mu makartie ya Jabe na Nyakabiga mu mwaka w'2015 inzu zose zimaze gusambugwa bikaba bivuga ko zirenga ijana aje inzamba nitwashoboye kuronka kuri telefone mudogi arongoye zone bwiza cyo kimwe na komiseri Guillaume Magogwa arongoye igipolisi muri commune Mukaza ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri quartier ya Jabe.
Josephine Jeanette Nkunzimana urakeneye cyane mukanya turandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
abasirikare bahembegwa mu banki ya gisirikare Sekade mu ishami ryayo Osekademe ryo muri komine Matana intara ya Bururi bavuga ko badashimishwa n'ibikorwa by'iyo banki. Imvugo ni uko iryo shami Sekademe ridatunganiriza neza abanywanyi bayo nk'izindi banki. Umwe mu basirikare bahembegwa muri iyo banki Sekademe muri komine Matana yavuganye na radio Inzamba asigura ko iryo shami agisangije amasaha yo gukora cyo kimwe n'amasaha yo guhemba abasirikare bahembegwa muri iyo banki, bakababazwa kandi n'ukuntu iyo banki itabaha ku gihe ingurane baba basabye kandi ahandi bayitanga ku gihe. Twumvirize
akabazo dutanga ni uko gushika ubu ku munsi w'Imana iyo banki yo idakora kandi natwe wagiye uti ko muri bamwe ku munsi w'Imana reka nirukane ndetse bwo kurondera ako gafaranga hama ntitenda shima ntahe iyo banki Sekade yo ikora ku munsi w'Imana. Ikindi gira kabiri k'iyo banki y'Imatana nyine idakora cyo kimwe n'izindi iyo wase rekuze ahari mu zindi banki zindi utawitahanye mu gihe yoyo ikigo hari iminsi ine imbere kugira uzoga gusubira kuraba kwako kagurane baguhaye kuri kedi nyine naho nyine iyo banki Sekade y'Imatana nyine nayo nyine iguha hafi ibihumbi bibiri canke hafi ukwezi ikice yose igaherera mu nzira niyo yarose ukatorera kwishura. Tukasaba rero sitori bigirimana abamaye banki Sekade mu rwego rw'igihugu hamwe namufasha ku irongo gushyiraho amateka yigenga kandi no kuturosa abakozi bashobora guhemba kuko mu gihe cyose nuko hahemba umwe nawe nyine hari igihe atangura atebye. Ubu rero twababazwa n'ingene iyo banki Sekade mu Matana idakurikiza amategeko cyo kimwe n'izindi.
Uruganda rwa radio Inzamba turashobora kuronka Nestori Bigirimana umuyobozi mukuru wa banki y'abasirikare Sekade ku rwego rw'igihugu cyo kimwe n'urongoye ishami ryayo i Matana. Tukiri mu makuru avugwa mu manuko bw'igihugu nyene ubukene bw'amavuta y'amamesa buvugwa mu ntara ya Rumonge muri iyi minsi ngo bwatumye n'ibindi bintu byankenerwa biva kuri ayo mavuta bikena. Abanyagihugu hamwe n'ababidandaza bakaba bari mu myidogo itagira uko ingana. Ni inkuru tubaza umugenzi wacu Beni Axera Akana.
Amakuru yo kwizera dukura mu barima igitegwa cy'ikigazi atumenyesha ko ubwo bukene bw'amavuta y'ikigazi bugize iminsi bwibonekeza mu ntara ya Rumonge cyane cyane bwagize ingaruka mbi nyinshi cyane haba ku banyagihugu haba ku barimyi ndetse no ku badandaza. Ubukene bw'ayo mavuta ngo bwatumye haca ubukene bw'ibintu bituruka kuri ayo mavuta aba bakavuga nk'amasabuni imise. Abahinga ngo bakavuga ko no mu guhingura amavuta y'amakoto ngo bakoresha amavuta y'amamesa. Ibyo bikoresho byankenerwa mu buzima bwa misi yose muri kino gihe navyo nyene ngo byaraduze igiciro cyo kimwe n'ayo mavuta. Abanyagihugu bikaba bibaraje ishinga nko ku mavuta y'amakoto wakadobo kama litiro 10 kahora kagugwa ibihumbi 15 by'amarundi muri kino gihe ngo ukaronka ku bihumbi 80 isabuni n'imise ngo niko kuko. Abanyagihugu batagira uko bifashe ubu bari mu kangaratete ntibagire bacirane yo bamira kuko atabushobozi bagira bwo kugura ibyo bikoresho. Abadandaza nabo ngo bagiye guheba urwo rudandazwa kuko ngo ntibashobora kwemera gukora bahomba mu kudandaza ibyo bikomoka kuri aya mavuta y'amamesa. Amakuru radiyo Inzamba ifise atumenyesha ko kuva ico gitegwa kivugwa mu ntara zimwe zimwe z'igihugu ari ubwa mbere ibiciro biduga gushika kuri urwo rwego. Nk'akarorero agacupa k'amaritiro 5 kahora kagugwa 70,000 y'amafaranga y'amarundi ubu ngo kagugwa 20,000.
Nari nabibabwiye mu ntango y'ano makuru umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi warahimbajwe kuri uyu wa gatanu mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania. Uwo munsi usanzwe uhimbazwa itariki 20 uko umwaka utashe. Impunzi zikaba zaboneyeho akajya ko guserura ingorane bafite muri izo hariyo ijanye n'umutekano muke, ukutavurwa neza ku mavuriro bitura bende bifungurwa bidakwiye ni inkuru ya mugenzi wacu Trifine Kaniwabo.
Ibyo birori byo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi byabereye muri zone ya gatanu ahinduka nyene. Iyo kambi isanzwe ikunda kubangamirwa n'umutekano muke. Urongoye impunzi yaboneyeho rero ko aryo ko gusaba ko bokingirwa bikwiye. Mu gihe uyu munsi wahimbajwe ikiza korona kikibangamiye isi, impunzi zarasabye kuronswa ibikoresho byotuma bashobora kwikingira ico kiza.
Babashyembe zone ubwo mu kandi mu byo bagiye bashyikiriza harimo ingorane y'umutekano, hakabamo ingorane z'amagara y'abantu, iyongerwa ry'imfungurwa, bakaba banasabiyeho kandi ko hokongerwa ibikoresho bikoreshwa mu bijyanye no gukaraba kugira ngo umuntu abandanye yikingira iyo ndwara y'ikiza.
Ni ijambo ryiwe ubutwari kambi yaserukiye leta ya Tanzania muri ibyo birori, yamenyesheje ko mu mutekano uhungabanywa n'imirwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Yasabye rero impunzi gufasha gutuza izo nkozi z'ikibi. Uwiserukira ishyirahamwe ryitanga impunzi HCR muri Tanzania yasabye amashyirahamwe akorera muri icyo gisata kwitaho kurusha gufasha impunzi kugira babeho neza. Tubibutse ko uyu munsi usanzwe uhimbaza itariki 20 z'ukwa gatandatu wahariwe impunzi zo ku isi. Kare witwa umunsi wahariwe impunzi nyafrika, ariko mu kwezi kwa 12 umwaka w'2000 inama nkuru ya ONU yashinze kubaye umunsi wahariwe impunzi ku isi yose.
Nkuko tubizi iminsi tubashikiriza amakuru ajanye n'igikombe cya Buraya kuri uno wa gatandatu, ibihugu byose biri mu nkino za Buraya biraba bikwije inkino zibiri. Isaha 3 z'ijoro Polonye itana mu mitwe na Espagne, urukino rukomeye kuko uburutakaza ibyo bizoba biriko birarangira, na cyane cyane kuri Polonye yatsinzwe urukino rwayo rwa mbere. Ido nido na Blaise Nijimbe.
Muri izo nkino zizozera umunsi ugira kabiri kuri buno mugwi witabiriye izo nkino za Buraya, hashobora kuboneka imigwi ibiri yindi ishika mu gice cy'umunani gishira ica nyuma. Ni mu gihe Ubufaransa bwotsinda Hongri na Portugal igatsinda Ubudagi. Muri icyo gihe Ubudagi buri mu bihugu bihabwa amahirwe yo gutwara kino gikombe bariko barakinira buzoba busezeye amahiganwa, ari nacyo cerekana ko urwo rukino ruza guhuza ibyo bihugu bibiri ruza kuba rukomeye cyane. Urukino rwa saa tatu y'ijoro nabwo nyine rurakomeye. Espagne yanganije na Suede mu rukino rwa mbere, nayo nyene iri bihugu by'ibihangange i Buraya biharugwa ko bishobora gutwara kino gikombe. Ariko Espagne isabwa gutsinda uno munsi kugira n'imibiri buri yizere kuzoja mu rukino rwa nyuma ifite amahirwe yo kubandanya. Ntibiza koroha rwose kuko na Polonye yifashishije umusatirizi wayo Robert Lewandowski ishobora gutangaza Espagne muri urwo rukino rufise akamaro kanini cyane kuri iyo migwi yose uko ari ibiri. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu nta mugwi n'umwe washoboye kuronga uburenganzira bwo kwinjira mu gice cy'umunani gishira ica nyuma. Kiretse Suede yatsinze Slovakia igitsindo kimwe ku busa igatera intambwe yegera igice cy'umunani gishira ica nyuma, iyindi migwi yose yaranganije. Ubwongereza bwanganyije na Ecosse ubusa ku bundi, Croatia nayo inganya na Repubulika Ceke igitsindo kimwe ku kindi.
Imbere yo gusozera no makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru yo muri nondwi turiko turasozera ayo no munsi muyasomegwa na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye mwiri mwese muri uyu mwanya wo gukurikirana ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukaba mwishyirizwa na jewe Alexandre Niyungeko. Kuganduka kuri Petero nkuru nziza ntibizimanganya imyaka 15 y'intwaro y'igitsure n'agahotoro, ivyo tukabisoma mu kinyamakuru Burundi Daily Net. Ico kinyamakuru cyandika kivuga ko amabi menshi yakozwe ku ntwaro ya nkuru nziza atazokwigera zimangana mu mitima y'abarundi batari bake. Ico ngo nico kimenyetso kizoguma kiranga ubutegetsi bwiwe imyaka n'imyaka. Burundi Daily Net kikabandanya kivuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi b'inzira karengane bahunze igihugu, abandi bakagandagurwa bunyamaswa. Ubutunzi bw'igihugu bwari bugeze aho umwasi ashaka ku buryo atakazoza k'igihugu kandi kakiboneka, ahubwo wari umwiheburo gusa mu mitima y'isinzi ry'abarundi. Burundi internet nkuko cavyiganiwe na bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu ngo iragirya nkuru ziza ku Burundi byuzuye igifungo. Ico kinyamakuru kiyasozera kivuga ko kwibuka nkuru ziza cari gikwiye kuba icirwa kuri president Ndayishimiye na leta rongoye cyo gukosora amakosa n'amabi yakorewe abarundi maze mu gihugu akiganza ubutungane nyabwo udakumira nkuko ico kinyamakuru gisozera candika. Bakuwe mu ibarabara ntibwakeye kabiri bataragaruka byandikwa n'ikinyamakuru iwacu. Naho habaye umugambi wo gusubiza mu miryango yabo abana bo mu ibarabara kuko iwacu ivyandika ngo ico gikorwa cabaye imfagusa. Abo bana ntibwakeye kabiri badasubiye iyo baje bava mu miji itandukanye nko mu gisagara ca Bujumbura aho banyagara mu mabarabara atandukanye basegerereza ku modoka yose babonye irengana kugira ngo baronke ico rirenza. Mugenzi wacu Dorine niyunge iwo muri ico kinyamakuru iwacu akaba yavyanditse ku igenekerezo rya 15 ucarahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Ico kinyamakuru cyane kivuga ko abana basubiye mu ibarabara ari benshi cyane bakaba bari hagati y'imyaka 5 n'irenga, benshi muri bo akaba ari abahungu ariko n'abakobwa barimwo nkuko iwacu cavyiboneye. Mu mwaka uheze w'2020 abana bangana n'300,000 bari basubijwe mu miryango yabo ariko ubu benshi muri bo barasubiye mu ibarabara. Ihiganwa ryo guha amahirwe imirwi imwe imwe kugira ngo izoje mu gikombe c'ibihugu vya Afrika mu rukino rwa rugby Uburundi bwararushijwe birengeye cane ni iwagadugu. Ije tukaba twisanga mu kinyamakuru Burundi Echo. Umurwi nserukira gihugu w'Uburundi muri rugby uherutse gutsindwa bimwe vy'akamaramaza mu nkino z'igikombe ca Afrika zabereye muri Burkina Faso zizotuma imirwi yayi ya mbere yitaba igikombe c'isi yose kizobera i Paris mu gihugu c'u Bufaransa. Umumenyereza umurwi nserukira gihugu w'Uburundi akaba yasiguye ko gutsindwa k'umugwi wiwe vyaturutse ahanini kutamenyera inkino mpuzamakungu. Urukino rwa rugibingo ruri hasi cane mu Burundi ugereranije n'ibindi bihugu eka ngo n'abakinyi ba rugibisi benshi mu Burundi. Umugwi nserukira gihugu mu rukino rwa mbere urwabuhuje na Burkina Faso ukaba watsinzwe itsindo 52-3 gusa, nayo umugwi wa Kamerune ukaba warushije cane gose Burundi kubitsindo 81-3. Naho rero dusozereye ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ndabifurije kugira umugoroba mwiza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Alexandre Niyungeko turagukengurukiye cyane. Ninonga rero duciye dusozerera amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire meze mwese mwakashimanya wo kuyumviriza Diane Nkurunziza akaba yize mirabashikirize mugire ibihe byiza naho ubutaha.